ibice birenga 90% vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania n'abatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko rutondero vyerekana. Muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Harimo na Gato Gwasa icegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka ariko yitavye kubw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL. Abandi bitavye n'abaserukira amashirahamwe yigenga, umugwi w'abakenyezi, ugwaruka hamwe na bamwe serukira amashengero. Naho biruko hari abataritaba, abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye. Ni nka Charles Nditije atwara urunani SNLD rutavuga rumwe na leta, byo ntavye hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka. Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe MSD n'abandi. N'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro by'umuhuza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye. Mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika, ibiro by'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko barara bahawe urutonde rw'ibyo bazokwiga. Ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa no muhuza. Muri ivyo harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi, kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe IPRONA utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza. Kubona hari abatavyitavye avuga ko atari byiza na gato.
Turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe, agenga amashyirahamwe, agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza, tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa, atamusunikano, atabanyuruzwa, atabapfungirwa ubusa, atabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Ngerageje guteriza amaso ku batumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe, ariko ku bwanje niwo bagira ati ndafite imvo yo kutabyitaba. Yo vyitaba izo mvo afise akaza akazivugira habona akazisangira n'abandi bakagira icyo bashikirije bakagira icyo bamuhanuye.
Umugambwe IPRONA uri muri leta utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022, ariko nihinduka ibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma.
Tuvuze ibiringo ntituvuga ibiringo tumengo, ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha. Twebwe tuvuga gusa mu mugambwe w'adasigana IPRONA kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiyeteraniriza ku butegetsi. Twebwe n'abandi banyapolitiki turaba ingene twotera iyindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2022.
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL, wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera Bujumbura.
Twiteze amahoro, ibiganiro nivyo turabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikaja mu ngiro. N'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye, twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba. Ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikabera yarusha cyangwa ahantu, dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa.
Mu bihebeye Imana baje gusukamwo mabisi nk'uko babyivugira harimo Sheikh Sadiq Kajandi atwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi.
Igikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro, twigisha urukundo, twigisha ubumwe. Ikintu rero cyose gishyigikiye amahoro nicyo dushyigikiye, ariko ikidashyigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe nacyo, kuko Imana yaturemye ngo tubane, yaturemye imigwi itandukanye, amoko atandukanye, amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tubavanure n'abandi cyangwa ngo babinu babandi
umuhuza avuga ko giteze ko bazoshika ku nyesho itomoye ukare biganiye nyezi na ibiro by'umuhuza hame n'igihugu cha Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro ni biganiro biriko bihera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara cha Arusha nko ku birometero birenga 30 nabamenyesha makuru bibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri Tanzania habe nabavuye mu Burundi bose twigijwe kuri yahabera ibyo biganiro byabaye ngombwa ko ibiro by'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera ibyo biro bisegura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indani mu biganiro bimenyekana vuba Pierre Clavenyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.